ni Radio Ijwi ya Amerika. Radijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda muriko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze ku makuru yo kuri no mugoroba mugiye kuyashikirizwa na Jewe Oriane Tanga Ishaka. Mu Burundi abana bashika hafi imiliyoni 2 bafise hagati ya mezi 9 n'imyaka 5 bazokingirwa agasama mwisekeza ryatanguye y'imisi 5 mu gihugu.
Nabo masubire nyirakamo abavyeyi mwese hari uburenganzira bwa kiremwa muntu gufata urucanco. Hari hageze aho tutari tugikwiye kumva ko hari umwana n'umwe yasize ngo urucanco na rumwe.
Uyu ni umufasoni w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Ibanki nkuru y'isi yose yahaye u Burundi ingabire y'uburyo burenga imiliyoni 150 y'amadolari y'Amerika, mu kuvuga ayarenga imiliyaridi 500 y'amarundi. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryahagaritse inkino z'amahiganwa y'igikombe cy'ibihugu vya Afrika CAN mu kibuga cy'umupira w'amaguru cha Olembe kiri ku mugwa mukuru Yaounde. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka twakire mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma adushikirize.
Perezida w'ishyirahamwe Nyafurika ry'umukino w'umupira w'amaguru CAF Patrice Motsepe kuri uyu wa kabiri yatangaje ko iyi mikino yose isubitswe. Hari mu kiganiro kigenewe abanyamakuru cyabereye mu murwa mukuru wa Cameroon, Motsepe yavuze ko mbere yuko haba uko gusunikana no kugwirirana kw'abantu kuri stade ya Olembe mu ijoro ryo ku cyumweru hari hagaragaye ibintu bitagenze neza mu mitegurire y'umukino wa Cameroon n'ibirwa bya Comore. Yavuze ko umubare w'abantu no stade yemerewe kwakira warenzeho abantu babarirwa mu bihumbi. Muri stade yemerewe kwakira abantu 40 gusa yinjije abagera ku 57 nk'uko byemezwa na polisi yo muri icyo gihugu. Motsepe yavuze ko nubwo bimeze bityo irushanwa rizakomeza, ariko imikino yose yagombaga kubera kuri stade ya Olembe izabera kuri stade ya Amadou Ahidjo. Inzego z'ubutegetsi muri Cameroon zifatanyije n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF batangiye iperereza kuri icyo kibazo.
Urakoze cyane Geoffrey Mutagoma. Aho ni iyo nkuru nyine yerekeye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryahagaritse inkino z'amahiganwa y'igikombe cy'ibihugu vya Afrika CAN mu kibuga cy'umupira w'amaguru cya Olembe, aho abantu 8 bari bapfuye. Reka none naho twumve indi nkuru yo hirya no hino ku isi. Ingenzi nako ingenzi indwi zahitanywe zibiye mu ruzi aho zariko ziragerageza kujabuka uruzi Mediterane, hari mu gihe bari batwaye abagera ku 280 bajabuka ibahari rya Mediterane bava muri Libya bagana mu Butaliyani.
Umuyobozi w'ikirwa cya Lampedusa mu Butaliyani Toto Martero yabibwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP uyu munsi wa kabiri. Uyu muyobozi yumvikanishije ko kuva uyu mwaka watangira abimukira babarirwa mu 100 batahwemye gukora ingendo za hato na hato zo kwambuka inyanja kandi bazi neza ko zibashyira mu kaga. Martero yakomeje avuga ko nubwo ubu bari mu bihe by'ubukonje bukabije bitababuza gukomeza gushaka kwambuka kandi ko umubare wabo ukomeza kwiyongera. Yasobanuye kandi ko 3 bapfuye bambuka, abandi 4 bagapfa nyuma bazize ubukonje bukabije bakajyanwa ku kirwa cya Lampedusa n'abakozi bashinzwe ubutabazi. Umushinga ugerageza guha icyizere abimukira bambuka mu nyanja ya Mediterane wanditse kuri Twitter ko ababimukira 280 bafite inkomoko mu bihugu bya Bangladesh, Misiri, Mali na Sudani. Iyo bamaze kwambuka, ababimukira bajyanwa mu bigo bibakira bamaze gupimwa virusi ya corona, ariko ubu ibigo bajyanwamo bifite ikibazo cy'ubushobozi kubera umubare munini wabo. Umubare w'abimukira watangajwe ko winjiye mu Butaliyani mu mwaka wa 2020 ni 34,000, mu gihe muri 2021 wari umaze kwikuba kabiri.
Barakoze bagenzi bacu team Ishimwe na Geoffrey Mutagoma kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru ya hirya no hino ku isi muheje kwishikizwa na bagenzi bacu. Murashaka kandi nuko yaronka kuri site yacu internet ni wezitatu akaburungu radio yacu akaburungu com. Mushobora no kandi nuko yasanga kuri YouTube na Facebook yacu. Mukanya turabandanya ku makuru yo hirya yo mu karere ko biyagabina ni nako. Unaho rero na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abana bagera kuri hafi imiliyoni 2 bazokingirwa gasama mu isekeza ryatanguye y'imisi 5 gerekeye abana bafise hagati y'imyaka nako y'amezi 9 n'imyaka 5. Mutambukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi harahamagarira abavyeyi bose kwitabira no kuja gukingiza abana akamenyesha ko kudacandagisha umwana ari ukumuhemukira ubwiwe n'urungwaniro rwiwe.
Mu ntara ya Mwenge mu manuka w'ubushyuhe burengero niho hugururiwe ibirori byo gutanguza isekeza ryahariwe gukingira indwara z'agasama hamwe n'indwiya hariwe amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo. Angeline Ndayubaha ndayishimiye umutambukanyi wa president Evariste Ndayishimiye yuguruye ibikorwa yavuze ko atagihugu gishobora gutera imbere abana n'abakenyezi badafite amagara meza. Yahamagariye abatware ku mitumba mu makomine n'intara n'abanyagihugu bwabo kwitwararika kw'abakenyezi bose n'ibibondo begwa ni programme 5 yasigara inyuma. Yinginza abavyeyi kudafata amenenerwa isekeza amenye yashaka kudakingije umwana bamwatse uburenganzira akongera akaba muhemukiye be n'urunganwe rwiwe.
Inkorora yakanira variole ibigoga ubukangwe n'izindi ako mvuze indwara zikingwa hakoresheje urucanco nagomba subire ntera kamo abavyeyi mwese hari uburenganzira bwa kiremwa muntu gufata urucanco. Hari hageze aho tutari tugikwiye kumva ko hari umwana n'umwe yasibye ubwo bucanco na rumwe kubera ukutitwararika kw'abavyeyi bamwe bamwe canke bivuye ku migwi imwe imwe iterekwa ibyo gucandagisha abana. Kuko uretse ko uwo mwana abahemukiwe n'abo mu kibano nabo nyene babahemukiwe.
Umushinganje w'amagara y'abantu mu Burundi muganga Sivinze Imana asigura ko abana bazohabwa urucanco rukinga gasama n'indwara ya rubeole bafise hagati y'amezi 9 n'imyaka 5. Abandi bazokingirwa n'abakenyezi bakiri mu mezi ya mbere y'agasamo. Aratanga ibitigiri vyitezwe
hazotangwa urucanco rukinga gasama na rubeole. Tukaba twiteze abana bangana miliyoni 191 94 amama ya vitamine A kugira bakingirwe indwara y'uruhumyi. Aho twiteze abana miliyoni 218 218. Ibinini vya pendazol bivura inzoka zo mu nda. Tukaba twiteze abana miliyoni 5 142 99 99. Ibinini vya pendazol ku bakenyezi bibungenze. Aho twiteze abangana 314 364.
Umfatso Nzeyimana twari ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi yababazwa no kubona indwara y'agasama hari ntara yasubiye kuranda gatamwo kandi inkingo zuzuye mu mavuriro.
Agasama katanguye kwibonekeza buhoro buhoro. Uyu munsi iyo ndwara itabimaze kugwira mu bice byinshi bigize igihugu. Ikwirakwira y'indwara y'agasama irerekana rero ko hakiri n'uyu munsi abana bataronka incanco uko bitegekanijwe. Ivyo biruko mu gihe leta y'u Burundi atako itagira ngo incanco zame zikwiye mu mavuriro.
Umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura uri mu ntara zitavyifatamo neza. Umukuru wawo Jimmy Hatungimana yemeza ko ubu n'abana bo mu ibarabara bazocancwa hejuru yo guhimiriza imiryango.
Ariho n'abandi bo mu ibarabara abo bana nabo nyine tuzoheza tubasange mu bigo basanzwe barimwo. Hariho abari muri orfelina bya bigo by'abantu bagendana ubumuga abo bose nabo nyine tuzobasanga iyo bari. N'abarya abanyamahanga dusanzwe dufise hano barafise abana mu ngo zabo naho nyene abanyumba 10 abashefu de quartier naho bimiriwe. Menyeshe abantu bose n'abatwumva ko ikibanza cya nyuma tukigize indahiro ntituzokwemera imyaka yose ko mu gisagara cha Bujumbura ni cyanyuma mu ndero ni cyanyuma mu buvuzi ni cyanyu ntavyo twemera ibyo nakahise
abana bari mu kigero cyo kuva ku meza 6 kugera ku myaka 14 hamwe n'abakenyezi bibungenze kuva ku meza 4 ni bazohabwa incanco ziko zitangirwa ku mavuriro yose ya leta hamwe y'abigenga hamwe n'ibindi bibanza byatwanirijwe ico gikorwa iruhande y'incanjo bahabwa n'ibinini bivura inzoka n'amama ya vitamine A vura uruhumyi mu gihe amatoza y'ibigo mpuzamakungu vyitaye neza y'abana no gufungura neza yerekana muri rosekeza hazo banyigisho z'ukwereka imiryango kwikinjika ifunguro ryuzuye kugira ngo abana bafungure bagirira kamaro Burundi buharurwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bikingira abana ku rugero rushimishije nk'uko bigaragarira mu raporo y'ibisata mpuzamakungu vyitaye incanjo eroje buri kaneza juri Amerika
Rakoze cyane mugenzi wacu Eloge Wirikaneza hari Nairobi kuri iyo nkuru. Tukiri mu Burundi banki y'isi yose yahaye Burundi ingabire y'uburyo burenga miliyoni 150 y'amadolari y'amanyamerika no kuvuga ayarenga imiliyaridi 500 y'amarundi. Iyo ngabire igenewe gukora imigambi yo guteza imbere abatishoboye mu ntara zose z'igihugu cyane cyane abarundi bariko barahunguka bari barahunze mu mwaka wa 2015. Idonido y'inkuru menyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru.
Amasezerano y'ingabire ibanki y'isi yose yahaye Burundi yatewe ku mukono hagati y'ubuserukire iyo banki n'umushikiranganji w'ikigega cya leta. N'ingabire igenewe bantu nikora na cane cane bahunze bariko barahunguka bagashikira mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ibanki y'isi yose ivuga ko badafashijwe bashobora kuba intandaro y'umutekano muke. Bitegekanijwe ko iyo ngabire y'imiliyoni 150 z'amadolari y'Amerika arenga gato imiliyari 500 y'amarundi izofasha mu gukora imigambi izotanga ubuzi kuri abo bantu nikora barenga imiryango 145 mu gihugu cyose nkuko byashikirijwe na Veronique Kabongo asorokira banki y'isi yose mu Burundi.
Ce financement en don.
Iyi ngabire je gufasha mu byerekeye kuzamura imibereho y'abantu abiciye mu bisata biteza imbere umunyagihugu mu gutanga akazi kuri bantu nikora. Uyu ni umugambi witiriwe Cash for the Job uje gusubirira uwundi wahahora ariko ari ofisi buryo buke waranguwe neza mu ntara zine wiswe mera nk'abandi. Ubu buryo buzokoreshwa mu ntara 18 zigize igihugu mu mugambi uzoshikira miliyoni urenga w'abarundi cyane cyane bariko barahunguka kuko ari bo bantu nikora ku mitumba kurusha abandi harimo no kuba imfashanyo nk'amafaranga hame no kubavuza. Iyo banki yerekana ko ari imfashanyo yemejwe mu mpera z'umwaka uheze isaba ko atojamwo kamwana wa mama canke nkunzi mu gutanga ubuzi canke mu guhitamwo abo bana nikora. Wiyumviriwe wemezwa mu mpera z'umwaka uheze uzoshigikira cyane cyane abari ku kivi canke abafise utwo bariko barakora gutyo tumere nk'ababasahiriza. Ni nk'umushinge w'iterambere nyaryo rifatiye no kugukingira kiremwa muntu. Twizeye ko ubuzi bwinshi buzotangwa abantu nikora nabo bahungutse nabo baterere mu iterambere ry'igihugu biciye mu gutunga imiryango yabo. Niyo ngabire ya mbere nini ihawe Burundi binatumye ndetse ifashanyo iba nk'isi yose muri iki gihugu irengo muri ya ridi w'amadolari y'abanyamerika.
A plus de 1 milliard de dollars de dons de l'IDA.
Umushikiranganji w'ikigega cya leta Domitiano ndiye ku bwayo arashima iyo ngabire yizeza ko izokoreshwa neza kandi ko abanyagihugu bantu nikora cyane cyane abarundi bariko barahunguka bazohatorera koyokwe mu ntara zose z'igihugu. Nabo biruko abenshi mu barundi bahunguka bifuza ko bosanurirwa amazu basanga yarabomaguritse kubera bari bamaze imyaka irenga 5 batayabamwo. Aba ni bamwe mu baganiriye n'Ijwi ry'Amerika bashikiye mu ntara zitandukanye nka Kirundo, Rugigi na Makamba.
Twebwe no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama.
Naho ubundi ho batatugarukiye ko inzayiza kutwica iradukuraho pe inzu naturazi ko zabomaguritse amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi urubura iki nibarabe nyine ukuntu nyine bo dufasha
tubata mu kibano no kuri ntangora. Ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijyanye n'ifungurwa n'ubura. Ibisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka. Isanze yarabomotse, narashoboye gusanira ikunda, ariko kubera ko yari yagurutse, ububati bwari ko bwaratabaguritse.
Natwe tugakoresha yacu maboko tukabumba amatafari, bakaduha amabati, babadufashije cyane.
Je mpere nkaho ndashikiye, dusabye indara kumuva ku muntu w'umubanyi twadusanzwe tubana kare. ntacyo twikorako ntacyo cyaruguru bose ni nk'abahunguje nta kintu wabaza umubanyi nta kintu wakopesha umubanyi bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa
hungutse nasenda kazukara tembaga yakanzigemba ngako hamwe ni wacu nyine niho nduye nta bundi buhinga
ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu ari nabwo bwitaho ikibazo c'impunzi byerekana ko abarundi bamaze guhunguka gushika ubu barenga gato ibihumbi ijana na mirongo irindwi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umugambi wo gutabukana impunzi utanguye ishirahamwe HCR ryita impunzi ryerekana ko abenshi bahungutse bavuye mu gihugu ca Tanzania ari naho nuba gisigaye impunzi nyinshi z'abarundi muri ico gihugu hariyo hafi igice c'ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu na bitandatu vy'abarundi bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania mu Rwanda mu Buganda muri Congo na Kenya nk'uko HCR irivyerekana Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika
Urakoze Pierre Claver amakuru mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika arabandanya kuri uyu wa kabiri impunzi z'abarundi amajana 278 zo mu nkambi ya Lusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahungutse ziva muri iyo kambi zerekeza mu gihugu cy'u Burundi ni inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedast Ngabo ari ibuvira
Izi mpunzi 278 zahungutse ziva mu Rusenda zerekeza mu nkambi y'agateganyo kavimvira ari no nzira kujya mu gihugu cy'u Burundi zivuga yuko impamvu y'umutekano muke umaze iminsi wibonekeza mu Rusenda ari wo watumye nyinshi muri zo zihunguka Business for ni impunzi yavuye mu nkambi ya Rusenda igiye mu ntara y'Ibitoki
wabona nk'ibyo twarondeye twebwe byatwabona abakina b'amayimayi mu mwaka wa 2021 none ikintu dusaba yuko twebwe mu gihugu cy'amavukiro bo twakira bakadufata neza tukabana n'abandi neza bishobotse bakanadufasha kuko n'udutungwa twari dufise baratunyaze inka barazinyaze aribyo byo tugirira akamaro niyo gituma rero dufashe umwanzuro kugira gute kwitana mu gihugu cy'amavukiro
Musafiri Eliezeri nawe avuye mu nkambi ya Rusenda ashimangira ko umutekano muke bicara bahura nawo muri inkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 130 ari utumye ahunguka
muri Kongo nta mutekano hari ingorane dufise uraryama ukaza wumva amasoro ari karavuga mu ikambi ikindi cya gatatu nuko tuduga tugiye kurondera ibyo turondera ngo turabe uko bwoca tugubagaca batwiremekesha imizigo nkuko natwumenga turabasoda ico kintu gitumye tugira ubwoba abagore bagiye gushenya baca bababaka nizo nizo ngorane dufite uzindije mu gitondo none barugara bakugara bagashiramwe ibiti bakavuga ngo none urengana ngaho no munsi ni ngorane bagaca bacapa imisaraba mu ibarabara ntabwo kongi dukunze nta namba nta na gatoya
aba barundi bahungutse babifashijwemo na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo ifatikanje n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gitawe impunzi rya SER barasaba leta y'u Burundi kwita ku mibereho yabo nibagera mu Burundi
sasa icyo nsaba ku leta y'u Burundi nsaba ngo ifashe ndonke naho nza kwicara kubera jewa aho iwacu baratunyaze batunyaza itongo batunyaga n'umurima mugabo aho nza guhungukira ndahungukira ku muryango
jewe kuco no kwipfuza bo mfashe mu Burundi nuko bonshikiza mu buzima bumeze nk'ubwo abandi barimwo kandi iciza naco bonkorera nuko bozo mfasha bakandusakaza kubera takaza ufise
gusa nubwo aba barundi bahungutse hari abandi badakozwa guhunguka ngo bataye mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko kirangwamwo ihotegwa ry'uburenganzira bwa muntu
aho twece dusaba bwa mbere bwo n'umutekano kuko tucumva ko abantu banyuruzwa abantu batabwa mu nzuzi abantu bagenda ntibasubire nuko boneka ibyo byose nibituma umuntu ahungutse atiyumvamo ko bayotaha n'ingoga ariko bishitse tukishikira mu gihugu tukabona inkuru ingene imeze tukabona ko umutekano hari turetse ibyo twumva nibaza ko byo bavyiza korosha
ku ngoma ya nkuru nziza twaje duhunze ico bitwa imbonera kure kuko twaratotezwa cyane rero ingoma ya ndayishimiye nayo turabona ko irikiragenda neza cyane kandi turabona ari karatwara igihugu neza ariko rero hari hico twaje duhunga arizo bitimbonera kure atakuyeho niyo mpamvu n'ubwo baguma ari bwishi kubera twumva ko zambonera kure zikihari ico nico gituma twobona tutosubirayo kandi ico twomusaba kugira ngo atunganye
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda ivuga yuko ari impunzi 278 zahungutse ziri mu miryango 78. Iyi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ikomeza kuvuga yuko aba barundi bahungutse none bava mu nkambi ya Rusenda uyu munsi barara mu nkambi y'agateganyo kabimvira ejo bakazajyanwa mu gihugu cy'u Burundi. Mwomenya yuko umwaka ushize w'2021 HSR yatahukanye mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'abarundi za muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirenga 207. Vedaste Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika uvira mu tarake vuyepfo.
Urakoze cyane Vedaste. Sosiyete itunganya imideri mu Rwanda izwi nka Uzuri KNY ikora ibirato herutse gutahukana agashimwe k'amafaranga ashika ku 100,000 by'amayero muri Uburaya. Yatanzwe n'inzu ikomeye ku isi mu gutunganya imideri izwi nka Tommy Hilfiger. Vyari mu migambi wa Tommy Hilfiger yo kugerageza kuduza no guteza imbere ibikorerwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Muri ayo marushanwa Uzuri KNY yari yahanganye n'amashirahamwe arenga 400 mu bihugu 222. Mugenzi wacu Eddie Gwema yaraganiriye na Kevin Kagirimpundu umwe mu batanguye Uzuri KNY atangura avuga aho icyumviro cyo gutunganya ibikorwa byabo byo gukora imideri cyavuye.
Twatangiye Uzuri KNY muri 2013 turi abanyeshuri kuri Université y'u Rwanda muri KIT cyangwa se College of Science and Technology. Uyu mwaka twatangiye dutekereza ko tugiye kwihangira umurimo ndetse tugakora n'akazi gashobora guheza n'abandi bantu akazi batandukanye. Twatangiye nanone turi abanyeshuri muri Creative Designs and Environmental Build cyangwa se ibyuma byo guhanga byo gutekereza ndetse no gukora ubukorikori butandukanye. Hanyuma kumva ko byaba byiza natwe dushyize ubwenge hamwe tugakora ikintu gifitiye inyungu, gifitiye akamaro ndetse gifitiye n'Abanyarwanda akamaro, kandi dukoresheje passion yacu cyangwa se ibyo dukunda aribyo fashion, tukanagerageza kuba twakemura ibibazo bimwe na bimwe biri muri sosiyete yacu nyarwanda.
Ubwo byari ryari?
Muri 2013.
2013, ubu ngubu wavuga ko kuva mutangiye urwo rugendo mumaze kugera hehe Kevin?
Twatangiye nta mafaranga na make dufite, dutangira turi abanyeshuri turi gustruggling mu ishuri ko tugira ko twabuze ikintu twakora ko tumva ko nibyo dushobora kubona akazi. Twagezeho gikomeye ariko twabashije gukora kampani cyangwa se ikigo gikunzwe n'Abanyarwanda ndetse gikorerwamo n'Abanyarwanda ndetse cyanakoze n'Abanyarwanda, ndetse tukaba dushobora no kuba twavuga ngo dukora akazi, duhanga akazi ku bajene, ku badamu batandukanye. Niba ari ikintu kidasanzwe twagezeho kuba dushobora kuvuga ngo umuntu aricaye ari kubona income, ari bumwe burimo guhinduka kubera ko twakoze Uzuri muri 2013. Nakongeyeho nuko twabashije gufungura amaduka muri Kigali, dufite production facility yacu cyangwa se aho dutunganyiriza ibikorwa byacu ubu ngubu, ndetse twohereza n'ibikorwa byacu hanze muri Europe no muri US. Tukakoresha n'imbuga kugira ngo dushobore gucuruza no kugeza ibikorwa byacu ku bantu babikunze bose bari ku isi hose.
Mbere yuko tugera kuri icyo kijyanye n'uburyo mwohereza ibicuruzwa byanyu, uko mukora ndetse n'abo mukoresha, ni kuki mwahisemo umushinga wo gukora inkweto Kevin?
Urebye dutangiye ntabwo twatangiye tuvuga ngo tugiye gukora inkweto, twatangiye dushaka kuvuga ngo reka dushake dukemure ibibazo biri muri sosiyete yacu dukoresheje passion yacu, twavuga dukore fashion house ahantu hakorerwa ibintu abantu bambara bitandukanye. Ariko tugenda tureba ahantu hatandukanye turi kwiza umushinga wacu, tuza gusanga hari ibibazo bibiri. Icya mbere ni uko inkweto zose zari ziri mu Rwanda nyinshi zose zari ziturutse hanze, yaba ari second hand cyangwa se cheap imports zo muri China. Icya kabiri ni uko twumvaga ko dushobora gukora ikintu cyahereza abajene bo mu Rwanda akazi badafite akazi muri makeya, badafite ubumenyi, tukabigisha, tugakorana n'izindi nganda zitandukanye zo hanze, tukabigisha bagakora inkweto zikoreye mu Rwanda zinacururizwa mu Rwanda. Hanyuma wenda ikindi twaje gusanga ni uko twabonye ko dushobora gukora impact nini nidukora inkweto kurusha uko twakora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kuko turi gushaka ama raw materials cyangwa se matière première, ibikorwa by'ibanze. Twaje gusanga hari amapine menshi ari hanze atandukanye ari kutwangiriza environnement, bajugunya mu bimoteri kandi bakabijugunya mu bimoteri hafi y'amazu y'abantu baba, akaba ari kwangiza ubuzima n'imibereho myiza y'abantu batuye aho hantu hatandukanye. Tuvuga okay, none tuzikoresheje rero mu gukora ama outpost cyangwa se ama tapi yacu, nkuko kera bakoraga za rugabire cyangwa isi yashobora kugira akamaro gadasanzwe muri sosiyete. Hanyuma twiga uburyo budasanzwe bwo kubikora neza kugira ngo ube modern, abanyarwanda cyangwa se abajene bashaka kubigura abigura atavuga ngo ngiye kugura rugabire ya grandpa ahubwo abigura avuga ngo ngiye kugura urukweto rwiza nkunze kandi nshobora kujya ahantu nkaberwa nkagaragara neza mu bandi bantu ndetse wanarugurisha no muri Europe warushyira ku isoko kabura nta hantu utandukanye n'urwavuye muri manufacturing company nini yo muri China.
Tukivuga izo manufacturing nini cyangwa se ayo mazu y'imideri manini akomeye hirya no hino ku isi, mu minsi ishize inzu ikomeye cyane ku isi mu gutunganya imideri izwi nka Tom Hilfiger yabatoranyije nk'imwe mu makompanyi cyangwa se amasosiyete abiri yahembye ndetse mukaba mwaregukanye amafaranga angana hafi ibihumbi ijana by'amayero bakaza nabafasha kubatoza igihe cy'umwaka. Ibi ngibi mwabyakiriye gute mujya muri ayo marushanwa mwifuzaga kugera kuki?
Tujya muri ayo marushanwa twifuzaga, wenda nabivuga mu cyongereza, our vision is really to brand Africa as an origin of sustainable, eco-friendly footwear items in the world. Umuntu wese ashoboye kuvuga ngo ese muri Afurika ni iki gituruka? Nko kuvuga ngo haturukayo kofi mu Rwanda, haturukayo icyayi, haturukayo iki. Twifuza ko umutima uzavuga ngo haturuka n'inkweto zikozwe neza zirwanya ubukorikori ndetse zinakozwe kubera ko ziri guhindura imibereho myiza y'abaturage. Hanyuma turavuga tuti ok, n'inkweto rero twabigeraho dushoboye gukora boha n'amabrand akomeye ku isi, twabigeraho dushoboye kugeza ibikorwa byacu hanze bikamenyekana. Hanyuma tubonye opportunity bayitwoje tuvuga ok, reka tugerageze. Ni ntago ari yonyine twize kwa applyingamo, hari n'izindi zitandukanye twagiye dukora kandi tugera kuri ahantu heza hashimishije. Hanyuma impamvu ikomeye kandi igaragara twakoresheje ni ukugira ngo tumenyekanishe ibikorwa byacu, isi yose izashobore kumenya ko mu Rwanda ndetse no muri Afurika niko dukomeza dukura hava ibintu bikozwe neza, haba inkweto zikozwe neza kandi inkweto ziri sustainable, ziri eco-friendly. Ntabwo nzi ko nabivuga mu Kinyarwanda, navuga ko zifasha mu kubungabunga ibidukikije mu gihe tuba turi kurecycler, ndetse n'ama apple parts yacu dukoresha cyangwa se ibyo dukoresha nabyo ni kubisourcinga responsibly. Tugiye gutangira kujya ducuruza muri Europe cyane kubera ko tugiye no kugira na collaboration na Tommy Hilfiger, ariko ahanini ni ukugira ngo isi itangire kumenya ko muri Afurika naho hava ibikorwa bidasanzwe ndetse bahereye ku nkweto za Burberry.
Ikindi nibaza ko Tommy Hilfiger itangiza ayo marushanwa ivuga ko bwari uburyo bwo kugerageza guca ubusumbane mu bijyanye n'imideri, baha amahirwe ibihangano cyangwa se ibikorwa bituruka hirya no hino ku isi. Mwibaza ko mufite ubushobozi bwo kugira ngo ubwo busumbane mube mwafasha kubuca hirya no hino ku isi, cyane cyane mu bijyanye na fashion n'imideri?
But yes, this is natanga kigufi ni yego. Kwanye natumi Hilfiger hashize hafi amezi atandatu turi gukorana, turi kwiga imishinga itandukanye, turi ni gute twabigenza kugira ngo dushobore kuzamura ibikorwa bikorerwa mu Rwanda kandi bifite na impact kuri community zaho ndetse no muri Afurika yose, ndetse bifite na n'ubushobozi bwo kuba bya scaling bigakura bikagenda ku isi yose. Twibaza ko dufite ubushobozi ndetse n'amafaranga turi kugenda turaising atandukanye dushobora kuzayakosha kugira ngo dushobore kugera kuri iyo ntego Tommy Hilfiger nawe yihaye, ndetse uyu munsi turi umwe mu bafatanyabikorwa muri urwo rugendo rwabo.
Hanyuma se Kevin, ubona bigoye nk'abantu b'abacuruzi, umuntu yavuga ko muri abacuruzi bakora ibikorerwa ku mugabane wa Afurika, mubona bigoye kugera ku masoko mpuzamahanga?
Ha, biragoye cyane kugera ku masoko mpuzamahanga kubera amasoko yabayeho hashize imyaka n'imyaka. Kugira ngo uzayinjiremo ugomba kuba uri gukora ikintu kidasanzwe, gifite ikintu kigiye guhindura cyangwa impinduka kigiye gukora muri sosiyete y'isi yose. Nicyo bisaba kuri uyu munsi. Kandi noneho usanga harimo amakampani amaze kuba established, bafite amafaranga menshi yo kuba bashobora bakaba bakora marketing nyinshi cyane. Amakompanyi yacu aracyari matoya, bisaba ko kugira ngo ubona ubufasha budasanzwe kugira ngo ushobore kuba wagera kuri marshe zikomeye nk'izo ngizo. Birakomeye ariko birashoboka, niyo mpamvu twatangira urugendo natwe n'abapartners bacu.
Harakoze cyane mugenzi wacu Edigwema kuri ico kiganiro. Ni naho duheraheje ibiganiro vyo kuri no mugoroba kuri mikronga ari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ibiganiro n'amakuru vyari bihagariwe na Frederic Ngundikije vyashikirijwe byadufashije gubishikiriza mu byuma ni Dieudonné Cyubahiro twari turi kumwe ku izina rya bagenzi banje bose turi kumwe.